ili Nizmi di America. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza iminsi yose ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabara mu kinyo shuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane itariki 24 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018 kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe na Ange Fidel Yonga.
2015 twasanze abakozi b'Imana bamwe bari bafashe ingendo ya politiki aho bagiye barigisha kutubaha uburongozi mbere batuma n'abantu benshi bahunga. Rero karakajyo keza ko kubabwira ko biriya twabisezereye twibaza ko turi kumwe.
Uyo ni Fredy Mbonimpa umukuru w'igisagara cya Bujumbura tera kama barongoye amashengero kubasaba kudakoresha imvugo za politike mu nyigisho batanga. Turavuga no ku buyobozi bwa kaminuza ya Gitwe mu Rwanda bwituye inama nshingamateka ngo ibafashe kurangiza ikibazo iyo kaminuza ifitanye n'umuyobozi w'inama nkuru ishyinzwe amashuri makuru. Turavuga no ku rubanza ihinguriro gitari rya nyakwigendera Sina Paul Rwigara iregamwo ikigo cy'amatagisi n'amakori mu Rwanda kugurisha icyamunara amatungo y'iryo hinguriro mu buryo butandukanye n'amategeko utaburanishijwe ejo kwa gatatu hamwe no ku ndwara ya zona iri mu ndwara z'urukoba zikibangamira amagara y'abantu mu Burundi. Amari imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Baramutse Aloyisi.
Baramutse Fidel. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Felix Tshisekedi aheruka kwemezwa ko ari we yatsinze amatora ararahira kuri wa kane nk'umukuru w'igihugu muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Perezida Joseph Kabila nawe arahamagarira ubumwe mu gihugu. Ukwimikwa kwiwe kubera mu kibanza cha Palais de la Nation ku murwa mukuru Kinshasa nk'uko byashikirijwe n'abafasha ba Tshisekedi hamwe na Kabila ejo kuwa gatatu birangije amakenga yaba ariko baribaza aho ibyo birori bibera. Buzababaye bwa mbere habaye guterekanya ubutegetsi mu mahoro muri kahise k'icyo gihugu gitunze cyane ubutare cyaronse intayo kwigenzura ubukoloni bw'ababirigi mu mwaka w'1960. Leta z'umwe za Amerika ejo kuwa gatatu zaremeje Tshisekedi nk'ugiye kuba umukuru w'igihugu kandi bashimira Joseph Kabila kuba yemeye gutanga ubutegetsi mu mahoro. Amerika ikurikiye ibyashikirijwe n'umuryango umwe bwa Afrika hamwe n'umwe bwa Buraya aho bavuze ko biteguye gukorana na Etienne Tshisekedi nk'umukuru w'igihugu mushasha agiye kurongora RDC. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yarahagaritse imigenderanire ya kidiplomasiya na Leta z'Ubumwe za Amerika yongera abakozi ba ambasade ya Amerika amasaha 72 ngo bazobe bavuye mu gihugu ciwe. Maduro yabitangaje ku munsi wa gatatu haheze amasaha make Perezida Donald Trump ashikirije ko yemeje Juan Guaido ko ari umukuru w'igihugu w'imfatakibanza yongera aragabisha bikomeye Maduro. Trump yabwiye amenshi makuru ati ntacyo turi yumvira gukora ariko kugeza ubu ingingo iyo ariyo yose iri ku meza irashoboka mu gihe hatoba kubisikanya mu mahoro muri demokarasi muri Venezuela. Ibyo Trump yabitangaje haheze umwanya muto Guaido n'umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi atangaje ko ari we perezida. Hari mu myerekano yabaye mu gihugu cyose ejo ku munsi wa gatatu yiyamiriza Maduro. Leta z'Ubumwe za Amerika zikeneye ko ibindi bihugu byemeza Guaido nk'umukuru w'igihugu. Ibihugu nka Argentine, Canada, Chili, Guatemala, Paraguay na Peru byemeza ko bizobikora, ariko igihugu nka Bolivia cyo ngo ntikizobikora kizoguma gishigikiye abanyevenezuela hamwe na perezida wabo Maduro. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika umugabo yitwaje inkoho yararashe abantu batanu abasanze muri banke muri Leta ya Florida ku muhingamo w'ejo ku munsi wa gatatu nk'uko byashikirijwe n'igipolisi. Xefen Xavier w'imyaka 21 yaciye afatwa n'igipolisi inyuma yo kugandagura abo bantu bari muri banke mu gisagara cya Sebring muri Florida nk'uko umukuru w'igipolisi yabibwiye amenyeshamakuru. Gushika ubu amazina y'abapfuye ntaramenyekana kandi igipolisi ntikiravuga ibihano bimurindiriye hamwe n'icyatumye akora iryo bara. Muri Amerika kandi Michael Cohen yigeze kuba umushingwa manza cyangwa umwavoka wa Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ntacyitabye kwishura ibibazo by'abashinga amateka ku isango ryo kuwindwi ukwezi kwa kabiri kuza nk'uko byari bitekanijwe. Umushingwa manza wiwe yashikirije ko umutekano wiwe n'uwo muryango wiwe ibangamiwe n'iterabwoba riva kwa Perezida Donald Trump. Umushingwa manza wiwe Lenny Davis avuga ko iyindi impamvu ari uko Cohen akibandanya kwitaba umushingwa manza adasanzwe Robert Mueller mu matohoza yiwe mu ruhara uburusiya ngo bwaragize mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu muri 2016. Cohen byari biteganijwe ko yitaba umurwi w'abashingamateka ugenzura ibikorwa bya leta uri kuratoza ku mafaranga y'igifukamunwa Perezida Trump yoba yarahaye abagore bo baragendanye nawe kugira ntibimwononere ukwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Trump nawe agahakana ko atawe bagendanye inyuma y'umugore wiwe basanzwe bari kumwe. Leta y'igihugu cya Sudani nayo yo mu manuko yasabye makungu ejo kwa gatatu gutanga amafaranga akenewe gushyigikira amasezerano y'amahoro yatewe ko umukono mu kwezi kw'icyenda. Ishyirwa mu ngiro ryayo ryaratebejwe kubera intambara zikibandanya mu ntara zimwe zimwe. Mu ijambo yashikirije abaserukira ibihugu byo mu mahanga icegera cy'umushikiranganje ajijwe imigenderanire Deng Dao Deng yatangaje ko ayo mafaranga akenewe kugira bifashe mu gushyiraho ibibanza byo kwegeranirizamwo imigwi y'abitwaje ibirwanisha shize ibirwanisho hasi. Iyo ni imwe mu ngingo zikomeye z'amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko mu mwaka uheze.
Urakoze ya Loise kumakuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho umukuru w'igisagara cya Bujumbura Freddy Mbonimpa ahamagarira abarongo ya mashengero kwigisha ijambo ry'Imana politike bakayirekera abanyepolitike muri kino gihe himirije amatora mu mwaka w'2020 mu Burundi. Kuri igisagara cha Bujumbura yabishikirije ejo kwa gatatu mu nama n'abarongo ya madini atandukanye. Inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Irongowe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura, iyo nama yari ifise ihangiro ryo kurabira hamwe ingene madini yakoranye n'abajeje intwaro mu mwaka uheze wa 2018. Fred Mbonimpa yarayirongoye yibukije zimwe mu ngingo zafatiwe amadini akorera ku butaka bw'u Burundi. Aha twovuga nk'ingingo y'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yabuza guhezagira abageni ku minsi ya kane n'iya gatanu, ariko icyo gikorwa carabandanije mu madini atandukanye. Icyari cy'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Anatole Rugerinyange yashikirije igituma Ekleziya Gatolika yabandanije guhezagira abageni kuri iyo minsi.
Sinzi uko arije numvise nabi iryo tegeko rijanye n'iby'ubugeni. Cumva iryo tegeko numva umenga ni abagira ubugeni hajya bagenda muri leta bakagira amasezerano mugaba mu by'amashengero. Sinavyumvise kumenga birimwo, nico gituma kumbure nimwe mubona hari biguma biva ngira ngo nuko tutumvise neza itegeko. Ntivyaneze civile rije urumva kano ka horije katarimwo nidusha tumva ko bitwerekeye mugare nagire ngire nti byo tegeko ntitwagyumvise neza twagera ngo twigumashengero ntibitwerekeye zari zo mu ikomine gusa.
Umukuru w'igisagara cha Bujumbura yabwijwe rya Amerika kwico kintu cagarutse muri iyo nama kugira abatatahuye iyo ngingo batangure kwishira mu ngiro. Fredy Mbonimpa yatanze kiringo ntarengwa kubatarashira mu ngiro iyo ngingo.
Cyo ituma tutavuze tuti mwarenze amategeko twibajije ko twatanga umuco kugira tuvyumve kumwe ku mashengero bamaze kwakira abo kugira tubahinduze kumbure cha tudestabiliza imiryango tumvikane ko mu mwezi wa Februari abasize programme za mariage bazikore mugave ki mu mwezi wa Mars ntagira umuntu muzokwemerera azoze samedi muzo mu programme samedi binakunda usabye dimanche mubishoboye mumugiri ugo rubanza ariko kuva lendi gushika vendredi icyo kintu tucyubahiriza
uwo aramutswe igisagara cha Bujumbura kigiye kuba mu misiri imbere igisagara cy'ubutunzi yarafise n'ijambo rikomeye ku barongoye madini mu gihe twimirije abatora 2020 abo banyamashengero abasaba gusikurira gusaho bajejwe ijambo ry'Imana politike bakayirekera abanyepolitike
2015 twasanze abakozi b'Imana bamwe bari bafashe ingendo ya politike aho bagiye barigisha kutuba uburongozi mbere batuma n'abantu benshi bahunga rero karakajyo keza ko kubabwira ko biriya twabisezereye twibaza ko turi kumwe bagiye kwigisha urukundo amahoro ubumwe ko umukozi w'Imana tuzosanga yagiye mu ntumbero yo kwigisha abarundi amacakubiri cyangwa kugwanya leta kw'amashengero cy'abakozi b'Imana bazofatirwa ibihano
naho icyo kibazo atanumwe mu barongo ya madini yashinje kugira icyo kivuze ko imbere y'amatora ya 2015 harabarongo ya madini bashikirije mu mashengero ko batemera ukwitoza ubugira gatatu kwa Petero Nkurunziza mu matora y'umukuru w'igihugu abarongo ya mashengero ntibibagiye ariko kwiyamiriza ivyumba vy'amashengesho bavuga ko bitera uruhagarara mu kibano Mufasoni Brigitte baragunzwa numwe mu bakuru b'amashengero iyamiriza izo vyumba vy'amashengesho bamwe bita ibicaniro
rero hari ibicaniro bikwiye kugagwa bitugaho kandi biko biyitirira n'amashengero atavyemera ugasanga n'ishengero rirashoboye no kugira ingorane bivuye kuri ibyo bicaniro kandi bikwiye henshi bikwiye mu gihugu cyose twashaka yuko haba bishobotse nyakubahwa hakaba ubufatane mu ntwaro muri sekirite no mu makonfesiyo jeza hakaba ubufatane mu buryo bwo gukurikirana ibyo bintu ibyishyizeho bikakurwaho kuko iki ni igihe tugomba kubera amaso ibyishyizeho bikakurwaho kuko intumbero ya bose si imwe intumbero ya bose si imwe birasubiza mu ihumbi ibintu byinshi kandi ugasanga ibintu biriko birazazana n'abariko bakora bakorera Imana ugasanga bahawe amazina atariyo kuri ibyo bintu
umukuru w'igisagara cya Bujumbura arizeza abasaba ko ivyo vyumba vy'amasengesho bifutwa burundu kuri ivyo hiyongera ko n'urwamo ruterwa n'ibikora n'ivyijoro bibuza abegereye amashengero ari mu makaritiye atandukanye gutora akatiro Fredy Mbonimpa akavuga ko muri uno mwaka wa 2019 hagiye kugira igikozwe kandi kiboneka Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa
Naya bona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
Aho naba ndi hose se
Nibyo rwose Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Mu Rwanda ubuyobozi bwa kaminuza yagitwe bwituye inama nshingamateka ngo ibafashe kurangiza ikibazo iyo kaminuza ifitanye n'umuyobozi w'inama nkuru ishinzwe amashuri makuru iyo kaminuza isobanura ko imaze guhomba muri yari dumwe n'igice w'amafaranga y'u Rwanda n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi
Hagiye gushyira imyaka ibiri ishami rya kaminuza yagitwe ryigishaga ubuganga rihagaritswe na Minisiteri y'Uburezi. Minisiteri yavugaga ko iyi kaminuza ishami ryayo ry'ubuganga ridafite ibikoresho byifashishwa mu kwigisha ndetse ko idafite n'abarimu b'inzobere. Iyi kaminuza yaje gufungurirwa andi mashami yayo yari yafunzwe mu kwezi kwa 9/2017 ariko ishami ry'ubuganga ibwirwa ko rizafungurwa nyuma y'imyaka ibiri. Abanyeshuri bo mu myaka yo hejuru bamaze kumenya neza ibyo batakaje. Ubuyobozi bw'iyi kaminuza bwemeza ko bwagerageje gushakisha ibisabwa byose birimo ibikoresho byifashishwaga mu kwigisha ubuganga gushaka abarimu b'inzobere ariko abayobozi b'iyi kaminuza baje kwerurira abagize inteko ishinga amategeko ko ikibazo bakibonye ku muyobozi w'inama y'igihugu ishinzwe amashuri makuru Emmanuel Muvunyi kuko ibindi byose basabwaga bari baramaze kubyuzuza uyu ni bwana bari ku mana Berto ushinzwe kwandika abanyeshuri
bodi yacu n'abanicyenda abantu batandatu bose bari bafite formation y'ibyanye n'ubuganga bamwe ni abaganga abadoctors muri medicine abandi na undi ni umunasi uhagari program ya general nursing undi ni umu yize microbiology biochemistry agari program ya emerite none ugatangazwa no kumva uvuga yuko itari here fluorated yuko kwe kongera kuvugururwa bakanashyiramo ikintu kivuga ngo bodi yacu ngo ihore ihindagurika kandi aribo bagize gute ba aribo batanze inama zo kwikwe guhinduka.
Iyi kaminuza ivuga ko kubuzwa kwakira abanyeshuri bashyashya byakozwe na Muvunyi uyobora Hege ariko akayitegeka gukomeza guhemba abarimu bari barazanye bavuye mu bihugu byo hanze nka Nigeria, Uganda n'ahandi. Ubuyobozi bwa kaminuza ya Gitwe bwemeza ko bumaze guhomba kayabo ka miliyari imwe n'igice mu mafaranga y'u Rwanda kubera guhemba abarimu batagira icyo bakora. Uyu ni Bwari Nosa Kabandana uhagarariye inama y'uburezi.
Mfite ikizo yuko nk'uko bakorera abaturage rwose bazakurikirana ikibazo cyacu by'abana ngombwa bakaza kuri tere ibikoresho birahari na barabyemera ko bihari abarimu barahari nta kibazo niyo governance bavuga nibaze bavuga bati uyu nguyu byo byiza mwakoresha uyu nguyu. Ese kaminuza yurijana kujana ubundi ni yahehe ngo tuyirebere ku kigeranyo turimo gomba hafi miliyari imwe n'igice. Turimo kugira imyenda nk'uko babibabwiye y'amezi hafi arindwi ndetse n'imisoro ya Rwanda Revenue ikaba itaratanzwe ariko bakaba mbere yuko kaminuza ihagarikirwa amashami imisoro yatangwaga neza.
Usibye ikibazo cy'ibikoresho bidahagije kaminuza ya Gitwe yashinjwaga n'inama y'igihugu ishinzwe amashuri makuru gukorera mu kene wabo ibintu baregwa ko bitera akajagari mu burezi. Itsinda ry'ababonanye na komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'uburezi ryasobanuye mu buryo burebure uko iki kibazo giteye ko abakozi bose bahabwa akazi muri kaminuza hakurikijwe ubushobozi. Abagize komisiyo y'uburezi mu nteko ishinga amategeko bijeje ubuvugizi kaminuza. Uyu ni perezida w'iyi komisiyo Bwana Nyabyenda Damien.
Kuba mwaranategereje ikibazo cyanyu ariko turabashimira ku bisobanuro bihagije muduhaye. Icyo twabizeza nuko tugiye kugikurikirana nuko n'ubundi mu mikorere y'inteko bigenda uko bizajya bigenda tusesengura ikibazo muzajya mubimenya ariko icyo tubizeza nuko tuzagikurikirana kugeza tubonye imyanzuro yacyo.
Aba bayobozi muri iri shuri bakoresheje imvugo zikomeye babwiye intumwa za rubanda ko barenganyijwe na Bwana Muvunyi uyobora inama nkuru y'amashuri makuru ariko igitekerezo cyo gufunga amashuri makuru atujuje ibisabwa hagamijwe guteza imbere ireme ry'uburezi Hege iyoborwa na Mugisha Sebasazi Innocent. Nta ruhande rundi ruvugwa muri iyi nkuru twabashije kubona ariko komisiyo y'abadepite mu nteko ishinga amategeko itangaza ko izatumiza umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe amashuri makuru na kaminuza mu Rwanda maze nawe azabashe gusubiza abadepite ibibazo bimuvugwaho ko ari we ubangamiye imikorere myiza y'iyi kaminuza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tukiri mu Rwanda umucamanza muri sentare y'intango ya Kaciru mu gisagara cya Kigali ntiyabunanishije mu mizi urubanza ihinguriro gitari rya nyakwigendera Asinapol Rwigara riregamwo ikigo cy'amatagisi n'amakori kugurisha icyamunara amatungo y'iryo hinguriro mu buryo butandukanye n'amategeko. Ibindi kuri icyo kibazo tubibaza umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Iburanisha mu rubanza rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapolo Rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedasi Habimana guteza mu cyamunara Fond de Commerce y'Uruganda binyuranije n'amategeko ryibanze ku nzitizi zazamuwe n'uruhande ruregwa. Mbere y'izi nzitizi ari ku mucamanza yabanje kwiyama uw'amahoro Anne Rwigara umuyobozi w'Uruganda PTC na musaza we Rugwiro Ariyoste Rwigara kuko ngo bafataga amajwi mu rukiko batabifitiye uburenganzira. Anne Rwigara yasobanuye ko urubanza ari urwabo kandi ko ababuranaga bavugaga buhoro adashobora kumva ibivugirwa mu iburanisha bityo ko gufata amajwi byari bumufashe kuzumva ibikubiye mu miburanire. Umucamanza yategetse ko gufata amajwi bihagarara amaze burumwe ushaka kumva urubanza agatambuka gahagarana n'impande ziburana. Anne Rwigara na musaza wa Rioste Rwigara bategetswe kuzimya telefone maze Anne Rwigara atambuka ahagarana n'umunyamategeko wunganira uruganda rwabo. Uruganda rw'itabi PTC rwatanze ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu mujyi wa Kigali gisaba guhagarika no gutesha agaciro cyamunara ya Fond de Commerce yabaye mu ntangiro z'ukwezi kwa 2018 ruravuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko. Abunganira baregwa barimo Maître Jean Clément Gatera ku ruhande rwa Rwanda Revenue Authority barasaba urukiko kutakira iki kirego, baravuga ko ari ikirego ku rubanza rw'imisoro. Bisunze inyigo z'amategeko bavuze ko imanza z'imisoro ziregerwa mu nkiko z'ubucuruzi aho kuwa munkiko zisanzwe, bagasanga urukiko rw'ibanze rwa Kakiru rutabifitiye ububasha. Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi rwa Rwigara yabwiye urukiko ko ikirego gisaba guhagarika no gutesha agaciro cyamunara gitangwa mu rukiko ruri hafi yaho iyo cyamunara yabereye mu gihe iyo cyamunara yabereye imasoro ku biro bya Rwanda Revenue Authority. Yavuze ko amategeko atomora ko n'umuhesha w'inkiko akoze iyo cyamunara ashobora kuregwamo iyo hari ibyo bashaka kumuryoza. Maître Gatera ariko agakomeza gusobanura ko ikirego cyatanzwe kidatandukanye n'imanza zaburanywe kuri iyo misoro. Umucamanza yamubajije ubugira kabiri niba yumva icyaregewe mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru. Maître Gatera yasubije ko ari ugutesha agaciro cyamunara bitewe n'impaka zavutse mu migendekere yayo. Umucamanza yongeye kumubaza niba urukiko ruzaburanisha urubanza rw'imisoro cyangwa se niba ruzaburanisha ku byakozwe muri cyamunara. Yasubije ko hazaburanishwa ku iteshwa agaciro rya cyamunara yakozwe hagamije kwishyuzwa imisoro. Abunganira Vedaste Habimana umuhesha w'inkiko w'umwuga wa TV cyamunara abo ni Maître Fatuma Mukakibibi na mugenzi we Maître Baje n'ibyiringiro babwira urukiko ko abamureze hari ibyo batabanje kwibazaho. Baravuga ko uruganda rw'itabi rwa Rwigara rwagombaga kubanza kumenya uwo rurega aho rumurega n'icyo rumurega. Nabo baravuga ko ari umuhesha w'inkiko w'umwuga bityo ko yagombaga kuregwa mu nkiko z'ubucuruzi kuko icyo yakoze ari ugushyira mu bikorwa cyamunara ya Fond de Commerce y'Uruganda. Umucamanza yongeye kubaza uruhande ruregwa niba nta zindi manza zabayeho. Maître Baje n'ibyiringiro yasobanuye ko ubuyobozi bw'imisoro bufite uburenganzira bwo gukomeza kwishyuza imisoro kabone niyo haba hari zindi manza zikiburanwa. Umucamanza yakomeje kumubaza niba yemera ko hagati yabona uruganda bemeza ko impaka zikiriho cyangwa se niba zararangiye. Maître Byiringiro yavuze ko impaka zikiriho kuko uruganda rwishyuzwa umusoro rutemera. Yavuze ko hatitawe kuri izo mpaka ikigo Rwanda Revenue Authority kizakomeza kwishyuza uruganda rwa Rwigara kayabo gakabaka muri miliyari 6 z'amafaranga kugeza uwo mwenda urangiye. Maître Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi yakomeje gushimangira ko ikiburanwa mu rukiko rw'ibanze rwa Kakira atari imisoro ahubwo ari ihagarika n'itesha agaciro rya cyamunara. Akavuga ko byaba ikinyuranyo n'ikiburanwa igihe uruhande bahanganye rwaba ruhakana ko iyo cyamunara yabayeho. Nyuma y'izo mpaka umucamanza yabwiye impande zombi ko agiye kuzisuzuma akazatanga icyemezo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere. Kugeza ubu cyamunara ya Fond de Commerce y'Uruganda yatwaye umutungo wose w'Uruganda. Banyiri Uruganda bavuga ko yakozwe bataramenyeshejwe igihe izabera n'igihe n'agaciro ndetse bakavuga ko bataza yavuyemo ariho bahera baregera ko yakozwe binyuranije n'amategeko. Ku rundi ruhande kandi hari urundi rubanza rubangikanye n'uru ikigo Rwanda Revenue Authority kiregama abanyamigabane n'abayobozi b'Uruganda ko bagize uruhare mu micungire mibi yatumye rutishyura umusoro. Niburanisha riheruka umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yategetse ko amahoro Anne Rwigara umuyobozi w'uruganda icyarimwe n'umunyamigabane ndetse na Neza Yvonne wari umucungamutungo wa PTC n'umunyamigabane bazabyozwa iyo misoro. Yabahamije uruhare mu micungire mibi n'urubanza rugeze mu bujurire. Uruganda rumaze umwaka usaga rufunze imiryango bivuga ko rwishyuraga miliyoni zibarirwa muri 300 z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi. Ibyo kwa Rwigara na leta y'u Rwanda byatangiye kuba bibi cyane kuva mu ntangiriro za 2015 akimara gupfa. Leta ivuga ko yazize impanuka mu gihe umuryango we wege ku rupfu rwe kuri leta. Iyi misoro ikomeje kuvuga ko kwa Rwigara batishyuye mu bihe bitandukanye bavuga ko ishingiye ku mpamvu za politiki. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kilohertz ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kilohertz ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi indwara ya zona iri mu ndwara z'urukoba zikibangamira amagara y'abantu muganga belize kaneza yanonosoye ivyo kuvura bene izo ndwara mu kiganiro yagiranye na diane ndonse aratubwira byinshi kuri iyo ndwara
muganga belize kaneza asigura ko indwara ya zona iterwa n'umugera w'indwara y'ibihara bifata abana bakiri bato kubera ko uwo mugera ari wo virus varicella zostere utigera usohoka mu mubiri naho umwana akiri ibihara uragaruka ukamutera indwara ya zona igihe umubiri utagumanye abasoda bakwiye bawugwanira uyu muhinga mu kuvura indwara zo ku rukoba arasigura igihe bagabanuka
gutakara nk'iyo umuntu ariko aragera mu zabukuru tuvuge nko guhera ku myaka mirongo itanu cyangwa irenga hanyuma ikindi ni indwara zimwe zimwe zituma ubwo bushobozi bwo kwigwanira bugabanuka tuvuge nk'umugera wa sida kanseri cyangwa uburuhe bw'umubiri cyangwa umwitwarariko urenze bishobora gutuma ubwo bushobozi bugabanuka nk'umenye ko arwaye nk'uwo mugera wa sida agafata imiti hakiri kare kugira ngo ntarinde gushika aho indwara zimusinzikaza
hano mu gihugu iracaboneka mbega hari urugezo mba mufise yaba iboneka ko
urugezo nambeshe sinzi ibiharuro iyo bigeze ku mbwa uko ndabibona iminsi yose mu kazi kanje ni uko nko mu yinga ndaronka nk'abantu bashika nka batatu batanu ngurumva hariho n'aba bataje kuri jewe bakaja nko kuba generaliste ni ukuvuga uko iyo ndwara irashahari cyane turetse nabo baza kwivuza hariho na benshi tuzi yuko kenshi bataza kwivuza nuvuga yuko iyo ndwara irashahari cyane
aha muganga abandanya asigura uko ifata
itangura umuntu yumva udusonga cyangwa ububabare cyangwa ukumva umenga umuntu ariko arasha atari ikintu na kimwe yibona ko ku mubiri hamaheze nk'umunsi umwe cyangwa ibiri akabyuka abona uduhere twinshi dutonze turi hamwe turimo amazi kenshi ikunda gufata
tuba turi hamwe turundanye cyane tuba dutonze umurongo
turarundanye hama tukaba dutonze icarimwe kenshi igafata mu gikaraza cyane mu mugongo cyane kunda mbese no kubihimba byirondoka irajaho no mu maso kenshi irajaho
indwara ya zona nubwo itangura izana uduherehere nk'izindi ndwara zimwe zimwe muganga Belize Kaneza asigura ko yoroshe gutandukanya nizo zindi
ikimenyetso cyayo nubwo ntikiyerekana nuko ifata igihimba kimwe cy'umubiri ni ukuvuga ifata iburyo cyangwa ibubamfu umugabo ntishobora kuza icyarimwe iburyo n'ibubamfu hama utwo duhere tukababaza cyane
umuntu akiyagaza
turajyana hariho igihe dushobora kwiyumisha two nyine haheze nk'iyinga rimwe cyangwa zibiri hariho n'igihe bisaba yuko urinda gukoresha imiti yo kwa muganga kugira ngo twume muganga iyo ndwara itera imisonga myinshi iyo misonga ishobora no kubandanya n'igihe utwo duhere tuba twumye akaba ariho kenshi nca ndabarungika ku muganga araba ibintu by'imitsi soza bwenge kugira ngo abakurikirane kubera ubwo bubabare nko ku bantu bashaje cyangwa ku bantu bafite umugera wa sida bubabaza cyane kandi butuma umuntu ataco ashobora kwishoboza
zona iri mu ndwara ivugwa igakira ariko byose bikavana n'uko umuntu yanyarukiye kwa muganga
iyo ndwara navuga yuko umuntu ayivuje hakiri kare itica gusa yoshobora kwica umuntu iyo ativuje tuvuge hagaca hajamo ama microbe umuntu agaca agira icyo navuga infection generale hama icyo gihe umuntu ashobora kwicwa plutôt n'iyo infection mugabo ntiyicwe n'iyo zona nyine izina
indwara ya zona ntiyandukira icyo bikoze igihe umuntu ajojotewe ko n'amazi ava mu duherehere two yafashe ashobora kumutera indwara y'ibihara mu gihe atigeze abigwara akiri umwana nk'uko muganga Belize Kaneza abivuga i Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Njoti mwese mukunda ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twa twafitiye kuri isaha haniyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu vya misi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika